Na vyakiriye n'umunezero ntangere na vyakiriye nk'insinzi ya twese umwami mwambutse yari yisabiye uwe nyene yari yaranditse avuga yuko adashaka yuko ibisigwa vyiwe bitaha I Burundi rero n'insinzi nakiriye n'umunezero ntoshobora kubabwira kuko hari hamaze imyaka ine tuja kwa sentare twunguruza yabona kure yarazi neza yuko ibintu byoshobora guhinduka niwe yisabiye abiye yuko adashaka yuko ibisigwa vyiwe biva aho yitoreye
yari yaravyisabiye niko mu gitabo yari yarasize yanditse ariko bamwe mu muryango we harimo n'umukobwa wiwe Paula bari barashatse ko ibisigara vyiwe bitahukanwa mu Burundi cyo kimwe na leta y'u Burundi ahanini izo mpande zashaka ko ibisigara vyiwe bitahukana mu Burundi vyisunga iki mu birego vyabo
n'ukuri n'ukubabaza kuko iyo bashaka guha icubahiro umwami mwambutse bari gutangura kurondera ibisigara by'umwami Ntare ico novuga nuko jewe n'abamfashije n'abanshigikiye twashaka kubahiriza ijambo umwami yari yivugiye simbona umuntu n'umwe afise uburenganzira bwo kuza kuvuguza umwami
hazokurikira iki
hakurikira kumushingura hasigaye yuko ibishigarwa vya mwambutsa tubisubiza aho byari urumva iri ni itegeko sentare itanze ubu rero hasigaye yuko dusubira kuza gushingura umwami nagira umuntu numwe yibagira yuko mwambutsa yaramaze imyaka ine ari ku gahinga aho bamuzura atanu ruhusha bafise bamuzuye amaze imyaka 35 yari itatu
imana azoshingurwa
azoshingurwa muri Swiss aho bamukuye muri cimetière yaho handi yitwa Merin aho yitoreye wenyene niho tuzomusubiza
ninde zotanga uburyo bwo gusubira gushingura umwami ni umuryango wiwe canke
sentare yabibuze neza abantu bamuzuye ni bamusubizayo mugabo ntibafise uruhusha rwo kwegera iyo cimetière batabigize sentare izobakurikira atabigize jewe nzobigira kandi si jewe jenyene hariho n'abarundi batari bake tuzoba turi kumwe bakamfasha tugasubira gushingura umwami
imbere yo gusubira gukora uwo muhango wo gushingura umwami ubwa kabiri murategekanya kubanza kuvugana n'umuryango wiwe harimo umukobwa wiwe
sindakeke yuko sentare izobandikira ikabamenyesha yuko umwami arinda gusubira ko tumusubizaho bari baramukuye hanyuma nibagaruka bagasaba ikigongwe bira tuganire
mutegekanya kuzoshingura uyo mwami ubugira kabiri ryari hari itariki ntabanduka mwamaze gufata
sentare yaduhaye ukwezi mu kwezi kumwe dushobora gutangura kwibaza ingene tuzosubira gushingura umwami ko imbere y'uko umwaka uhera umwami mwambutsa tuzoba tumukuye ku isi hejuru tukamusubiza aho yarari
urakoze cyane gose mufasoni Esther Kamata ari kuri kano kanya muhaye ijwi rya Amerika.